Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi. Uyu munsi turi ku wa gatatu tariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2016. Hano muri studio ya gatanu Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo bahaye ikaze kuri radio ijwi rya Amerika.
Ikibazo twiteze yuko uno munsi bategereza kuyaga ko bakakivugana ko bagafata ingingo bagafata icyemezo cyari cy'uko ba basirikare mvamakungu baza gukingira abanyagihugu barungikwa.
Uwo ni Vitali Nshimirimana uyobora ihuriro ry'amashyirahamwe ategamiye kuri leta Forsk avuga ku ruzinduko rw'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Banking mu Burundi. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Alois Bigirimana.
Maramutse Edi, namwe muri ko muradukurikirana ndabaramukije. Alois Bigirimana niwe ari kuri mikro. Aya makuru tuyahere mu Buganda. Ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu n'ibijejwe agateka ka zina muntu biriyamiriza ubwicanyi n'ibikorwa vyo guhungabanya agateka ka muntu vyabaye mu ndwi irangiye mu matora y'umukuru w'igihugu mu Buganda. Ivyo biro bimenyesha kandi ko bigihagaritswe umutima n'ukuntu ibintu vyifashe muri ico gihugu inyuma y'ayo matora. Abagenderezi bawuni mu vyagateka ka muntu bamenyesha ko abantu babiri bishwe muri ico gihe c'amatora mu gihe igipolisi cariko kiraburizamwo imyigaragambyo y'abatavuga rumwe na leta ya Uganda mu ndwi iheze. Bamenyesha ko abasirikare n'abapolisi b'igihugu c'Uganda bafashe abatari bake mu batavuga rumwe n'ubutegetsi barimwo n'abakandida batatu bariko bitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu baratawe mu mvuto. Perezida Yoweri Museveni ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na 1986 aheruka gutsindira ikindi kiringo cya gatanu mu matora. Benshi mu bayakurikiranye bemeza ko atagenze neza kandi ko yabayemwo utunenge. Tukivuga ku vy'agateka ka zina muntu, ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu ku isi Amnesty International rimenyesha ko ibijanye n'agateka ka zina muntu vyabaye nabi cyane mu mwaka w'ibihumbi 2015. Muri raporo y'umwaka yasohotse ku munsi wa gatatu, Amnesty International imenyesha ko amashirahamwe yihaye igikorwa cyo gukingira agateka ka muntu ariyo yabangamiwe n'amareta atandukanye yo ku isi. Tirana Hassani akorera iryo shirahamwe avuga ko intambara yo muri Siriya ariyo amaso atumbereye ko mu bijyanye no kubahiriza agateka ka muntu cyane cyane ku kibazo cy'impunzi muri ico gihugu. Intambara ibera muri Siriya niyo iza mu kibanza cya mbere mu biriko birabangamira agateka ka muntu ku isi nzima, nk'uko bishikirizwa n'umunyamabanga mukuru wa Amnesty International Salil Sheti. Ariko naho biruko iyo raporo irashima ko habaye gutera intambwe muri uyu mwaka w'ibihumbi 2015 urangiye. Iryo shirahamwe rirashimishwa n'irekurwa ry'abamenyeshamakuru batatu bakorera ikinyamakuru Al Jazeera bari bafungiwe mu gihugu cya Misiri, barekuwe mu hamwe n'iyugurugwa rya sentare mpuzamakungu izotohoza ku bwicanyi bubera mu ntara ya Cisjordani na Gaza. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Washington DC. Alois Bigirimana muri kumwe kuri mikro. Amashirahamwe abiri akurikirani vy'impunzi n'abimukira ku isi amenyesha ko ibitigiri vy'abantu bahunga intambara n'ubwicanyi byiyongereye uyu mwaka. Ishirahamwe ryitaho ibijanye n'impunzi hamwe n'abimukira ryamenyesheje ejo ku munsi wa kabiri ko gushika ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa kabiri abantu barenga 1,200 n'amajana 5 aribo binjiye mu Bugiriki baciye mu ibahari Mediterane. Abarenga 7,500 nabo binjiye mu Butaliyano abashika amajana 410 nibo bamaze gusiga ubuzima muri uko guhunga muri uyu mwaka w'ibihumbi 2016 ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi ya HCR naryo rimenyesha ko mu byigwa ryagize ryasanze igitigiri kinini cy'impunzi ziriko zisaba ubuhungiro kigizwe n'abanyesiriya hagakurikira abo muri Afghanistan hamwe nabo muri Iraq abantu barenga miliyoni b'impunzi nabimukira bahunga intambara n'ubukene muri Syria n'ahandi bahunze mu mwaka wa 2015 uheze benshi muri bo baciye muri Turukiya imbere yo gushika mu gihugu c'Ubugiriki bamwe mu bashinga amateka hani muri leta z'umwe za Amerika bamwe mu bashinga amateka ba leta z'umwe za Amerika bamenyesha ko bafise amakenga ko vyukuri igihugu c'u Burusiya kigiye gushira mu ngiro umugambi bihaye wo guhagarika intambara muri Syria igihe yariko yishura ku bibazo by'abashinga amateka ba Amerika ejo ku munsi wa kabiri sekretere wa leta ya Amerika John Kerry yarabajijwe cyane bikomeye ku Burusiya bugiye guhagarika ibitero bugira muri Syria ibitero bitumbereye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Syria aho gutumbera kubakora ibikorwa by'iterabwoba Senateur John Barrasso wo mu mugwi ujejwe imigendranire n'amakungu muri Sena ya Amerika amenyesha ko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ari kagerageza guhindura umukenyuro mu rugamba rwo gushigikira intwaro ya Perezida wa Syria Bashar al-Assad no guca intege abatavuga rumwe nawe muri ico cyose kigamije ku mahoro avuga kwiyo kwivyo mu gihe haheze Murambabarira avuga ivyo mu gihe haheze iminsi ibiri Uburusiya na Amerika bigenywe kurongora umugwi utumbereye gutanguza ibiganiro byo guhagarika intambara mu gihugu cya Syria muri Afghanistan naho mu gihe hatangarijwe ko mu ndwi ya mbere y'ukwezi kuza kwa gatatu ariho hazotangura ibindi biganiro bigamije kugarukana amahoro muri Afghanistan igisirikare cha Pakistan kigaragara ko arico kigiye kugira uruhara runini muri ivyo biganiro umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare muri Pakistan General Lahir Sharif ku munsi wa mbere yarabonanye n'abategetsi b'abatalibani mu gihugu cha Qatar ahari ibiro vya politike by'abarwanyi b'abatalibani mu ntumbero yo gutegura ibiganiro byitezwe kuzobiri Islamabad
Ayo yaramakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugerejweho na Alois Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yemeye kurekura imfungwa ibihumbi bibiri. Ibyo President Nkurunziza yabyemereye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Ban Ki-moon wari mu ruzinduko rw'iminsi ibiri mu Burundi. Bwana Ban yavuze ko abanyapolitike barimo na President Nkurunziza biyemeje kujya mu biganiro bitagira uwo bikumira. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Eloge Willy Kaneza.
Inyuma y'isaha imwe irenga gato ariko abonana na Perezida Nkurunziza Ban Ki-moon yavuze ko bene umukuru w'igihugu bayaze bumvikana kandi ko hari byavuye mubonano wabo yibukije ku Burundi buri mu ndyane kandi ko atakaryo ko gutakaza kakiriho umunyamabanga mukuru wa ONU yibukije kandi ko abantu barenga ibihumbi 240 bahunze igihugu baje kurondera ubuhungiro mu bindi bihugu kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze yamenyesheje kwishyira hamwe mpuzamakungu ONU ririko ryita ku rutare kugira ngo haboneke umuntu uciye mu nzira y'amahoro Ban Ki-moon yanavuze ikintu cha muhaye mwizero
I was very much encouraged that the political leaders whether they are sitting in government ruling party or opposition
natewe intege rwose no kubona abanyepolitike bose baba abari muri leta umugambi uri ku butegetsi n'abatavuga rumwe nawo biyemeza kuja mu biganiro bidakumira na president Nkurunziza nibyo yanyemereye nyene imboneza z'abanyepolitike b'abarundi bategerezwa gufata ingingo za politike n'intambwe zituma abantu b'iki gihugu ciza cyane basubira kuba mu mahoro mu gihugu kirangwa n'agateka kazi na muntu
and enjoy human rights.
Umukuru w'igihugu yashimiye Ban Ki-moon anibutsa ko Burundi bufashanya na ONU mu bihugu bitari bike mu kurondera amahoro n'umutekano nko muri Somalia, Centrafrique, Côte d'Ivoire, Sudani y'Amajepfo n'ahandi. President Nkurunziza yanabwiye amenyesha makuru bimwe mu byo yaganiriye n'utwara ONU.
Ibyo badusabye gukora bijanye n'ubukorana uje na gatya kazi na muntu mu bijanye no kugwanya iterabwoba ari kandi bijanye no kugwanya ubukene ari bijanye kandi n'indi migambi abarundi twumvikanye n'abasanzwe badushigikiye kandi n'ishamuza amafungu onuririmwo twasabye kandi yuko twofashanya mu bijanye n'ibiganiro hagati y'abarundi mu Burundi n'ishamuza amafungu turahuza cyane ku bijanye n'ibiganiro hagati y'abarundi kuko iyo bafashe ibihumbi 2018 irerekana neza yuko ibiganiro by'abarundi bisa guhuza abarundi ubwabo abafise ibikorwa bihungabanya umutekano kwabo batarimo ibibazo biri hose mu Burundi muri Afurika muri Amerika ku isi yose biriho icyo tuba tuvuga yuko rero ugufashanya hagati y'ishamuza makungu oni bizodufasha kubana dutora umuti ibibazo dufise
muri uko gufashanya president Nkurunziza yafashe ingingo yo kurekura abanyororo n'imiburiye buri 2000 nkuko bivugwa n'umunyamabanga mukuru wa ONU yemeza ko afite icyizere ko n'izindi ngingo zizofatwa.
President Nkurunziza told me this morning that he will release
President Nkurunziza yambwiye muri iki gitondo bagiye gufungura n'imiburiburi abanyororo 2000. Nashimye cyane iyi ngingo ariko nizigiye ko n'izindi ngingo zizofatwa. Iyi ni intambwe itera intege ariko nk'uko nabivuze nizere ko n'izindi ngingo zigiye gufatwa.
Additional measures will be taken.
Mu vyavuzwe hari cyo mukuru w'igihugu cy'u Burundi yibukije Ban Ki-moon amusaba kugikurikiranira hafi atarya umunwa.
Twanavuganye izindi ngorane zijaye no mu karere twavuze igihugu cy'u Rwanda ku gitubaniye nabi twavuze ko dufite ibimenyetso ivyemezo yuko badufashe naho nyene kugira ngo iyo nyifato bayireke abanyarwanda nabo turande neza kuko twanyu kuva kera.
Mu kiringo cy'ukwezi kumwe bubaye bugira kabiri intumwa za ONU ziza mu Burundi Ban Ki-moon yaraje inyuma y'intumwa z'akanama kawundi kajejwe amahoro n'umutekano ku isi zagendeye Burundi mu kwezi kwa mbere. Ishyirahamwe mpuzamakungoni riri mu mashyirahamwe yafashije cyane kugira ngo haboneke amasezerano y'Arusha mu mwaka w'2000. Ayo masezerano yatumye hahagarara intambara y'imyaka irenga 10 yahitanye abantu barenga 200,000 ufatiye ku matohoza y'abahinga mva makungu. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Kubona Ban Ki-moon ntacyo yavuganye na Perezida Nkurunziza ku bijyanye n'umutekano w'abanyagihugu ngo ni ikosa rikomeye, ngo kuko icyo abanyagihugu b'u Burundi bakeneye ni ugukingirwa umutekano n'inteko mvamakungu. Ibyo byavuzwe na Bwana Vital Nshimirimana uyobora ishyirahamwe FORSC mu kiganiro yahaye abanyamakuru ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri i Kigali mu Rwanda. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Tabita Mukamusoni.
Urugendo rwa Ban Ki-moon mu Burundi rwarangiye kuri wa kabiri. Mu kiganiro bagiranye na President Petero Nkurunziza, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemereye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ko agiye kurekura abanyorera 2000. Ikindi President Nkurunziza yemereye Ban Ki-moon ni ukuganira n'abanyepolitike batavuga rumwe ariko abagiriza umutekano muke uri kuraba mu Burundi ntibarimwo. Kuri ivyo vyose, Vital Nshimirimana, umwe mu bagize amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike mu Burundi, avuga ko ari mfagusa warongoye urunani rwayo mashirahamwe, avuga ko kurekura abanyororo 2000 vyari vyiza ariko nta wuzi ko umutekano w'abanyororo uzoheza ugakingirwa.
Kubarekura ni vyiza, urumva n'ubutungane kubutungana aho buziye uwo buzananye ko iyo buvuye hose bwamara ubutungane byoba ari vyiza cyane twobikenguruka. Ariko abo bantu tumenye yuko baza gukingirwa mu kwezi kw'11 barigeze kurekura imfungwa zishikijana mugabo bukeye abarenga 10 baraye bagandaguwe bagijwe ngo baje gutera amagrenade abajejwe umutekano. Muca mwumva rero yuko naho bazoba barekuye bakabarekura baza kwicwa nta kamaro bizoba bimariye abarundi canke bene kurekugwa.
Maitre Vital Nshimirimana amenyesha ko urugendo rwa Ban Ki-moon mu Burundi atakinini gwa Maria abarundi agarara cyane ku kibazo c'inteko mpuzamahanga batigeze bavugana ko
kwebwe byadutangaje yuko ikibazo twa nitwiteze yuko no munsi bategezwa kuyaga ko bakakivugana ko bagafata ingingo bagafata icemezo cari cyuko ba basirikare mva makungu baza gukingira abanyagihugu barungikwa Nkurunziza shigwa kemera yuko barungikwa kuko icyonye nico twibaza yuko cihuta gusumba ibindi. Hanyuma noneho birazwi yuko bisabwe n'uwo muryango wa ONU hamwe n'ibindi bihugu bifashanya n'u Burundi hari abasirikare 600,000 n'amajana 200 bari kugara kugarukana amahoro mu bindi bihugu ibyo rero ntivyumvikana nge no munsi bo ja kugarukana amahoro mu bindi bihugu mu gihe abana babo abagore babo cyangwa abagabo babo basigara baragandagurwa
kubwo warongoye runani foske kuba bataganire kuri ico kibazo habaye ikosa rinini muri iminsi bimwe mu byo amakungu ariko arashimira president Nkurunziza harimo kuba yarakuye imitaye ku bantu 15 bariko bararondegwa n'ubutungane bw'u Burundi Maitre Vitan Shimirimana avuga ko ivyo vyose ari mfaga gusa kuko abo bantu nubundi naco bari bagirizwa
ubwa mbere bwobwo Nkurunziza hari gitangaza akora cuko we washaka kwihitiramwo abo boganira ashaka bashaka ashaka abo bavuga bimwe ashaka bavuga bagakoma amashi mbere urabona yuko abantu kingo cyo cya gatatu bose yabatazira izina yababatije yuko bashatse gusenyura inzego mugakibagira yuko mubatangwe gusaka gusenyura inzego z'igihugu kandi babikoze ariwe yabaye wa mbere mu gusenyura ibwizwa shingiro mu gusenyura amasezerano y'amahoro ya Arusha hanyuma ikindi naco Nkurunziza yibagira nuko mu bihe nk'ibi ahubwo abonyene yita yuko ari bo bashatse kumutembagaza nibo bari bakwiye kwicarana bakaganira
kugira ibibazo biri mu Burundi bitorega umuti ngo nuko leta y'Ubujumbura yokwemera kuganira nabo batavuga rumwe atana kimwe kirinze gusabwa abanyagihugu Burundi nabo umutekano wabo ugakingirwa ikigali Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
avuye mu gihugu cy'u Burundi umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Ban Ki-moon yerekeje mu ruzinduko rw'akazi muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo urwo ruzinduko yaruhereye mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru ni inkuru y'umunyamakuru wacu Musafiri Mulopwe Mustafa Kemal uri Goma
Nubwo Ban Ki-moon ari umunyacyubahiro wa mbere mu rwego rw'isi nyuma y'imyaka itatu ishize asuye Congo uruzinduko rwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kuri uyu wa kabiri tariki 23 Gashyantare cyane cyane guhera mu cyaro cyo mu misozi y'inzuri z'inka zikikije urusisiro wa Kicanga ahantu hazwi ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi ukuza kuri umunyacyubahiro muri iki giturage cyo muri teritwari ya Masisi ahantu hakirindiriza imitwe y'inyeshyamba zirimo abarwanyi b'abahutu b'abanyarwanda ba FDLR naba mai mai ba Congo abazwi cyane cyane akabari APCLS iyobowe n'uwitwa Janvier Karairi uretse abanyapolitike bo bashobora kumenya impamvu yahisemo gusura icyo giturage ku ruhande rw'abaturage basanzwe n'urujijo ahubwo bamwe ntibari kumva icyamuzanye ikicanga mu gihe hari ibindi bice mu ntara ya Kivu ya ruguru cyane cyane muri teritwari ya Beni na Lubero aho abantu bari kwicwa bunyamaswa mbere gato yo kwagera ikicanga bwana Pierre Georges Fata Kiluhindi ni umusaza ushesha kangwe akaba umuyobozi mukuru y'ururo rya moko ikenda kavukire ya Kivu ya ruguru ndetse n'abandi baturuka mu zindi ntara batuye muri Kivu ya ruguru yabwijwe rya Amerika kwikategereje kuri urwo ruzinduko ari ukubona Ban Ki-moon avuye muri Kivu ya ruguru ikibazo cy'abarwanyi ba FDLR kibonye umwanzuro kuko ubwo binjiraga muri Congo muri 1994 mu cyahoze ari Zaire umuryango mpuzamahanga ariwo wabinjije kandi kugeza ubu akaba ari ufite ubushobozi bwo kubasubiza iwabo mu Rwanda kuko abanyekongo barambiwe n'ibikorwa by'ubwicanyi bw'inzira karengane z'abakongomani bazira kuba barabakiriye bize yuko bazasubira iwabo badateje ibibazo by'umutekano mu gihugu abamama babiri umwe w'umututsi kazi n'undi w'umuntu kazi bose b'abakongomani batashatse ko amazina yabo tuyavuga ndetse banga no kubafata amajwi ku mpamvu zabo baranenga cyane uru ruzinduko rwa Ban Ki-moon mu rusisiro rwa Kicanga kuko kuza kwe ntacyo biri bwongere kizima ku bibazo by'umutekano ahubwo yagombaga kubiganiraho n'abayobozi bo mu rwego rw'igihugu ndetse nabo mu rwego rw'ibiyaga bigari cyangwa umuryango w'ubumwe bwa Afrika ubwo yageraga mu rusisiro rwa Kicanga mu nkambi y'impunzi iherera yitwa Mungote aganira n'impunzi cyane cyane abana bamubwiye ko icyo bamutezeho we nk'umuyobozi mukuru w'isi ari ukubona intambara n'amakimbirane birangira bagasubira iwabo kuko barambi imibereho mu nkambi ku ruhande rwe Ban Ki-moon yavuze ko kubona suri nkambi y'impunzi kuri we ari igikorwa kinini kuko bimwibutsa igihe yari umwana muto w'imyaka itandatu icyo gihe nawe yabaye mu buhungiro hagati wabo mu gihugu hagati aho akaba yaremye abantu umutima ababwira ko batagomba kwiheba kuko umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri iki gihe mu myaka ishize nawe yari impunzi avuga ku by'umutekano yashimangiye ko ingabo za Congo FRDC n'iz'umuryango w'abibumbye MONUSCO zigomba gukorera hamwe mu rwego rwo guhashya imitwe y'inyeshyamba kugira ngo impunzi zisubire mu byazo mu mahoro. Ku ruhande rwe Bwana Gilles Paluku Kahongya, guverineri w'intara ya Kivu ya Ruguru, waherekeje uwo mushitsi ukomeye, yabwiye abanyamakuru ku rwo ruzinduko rwa Ban Ki-moon ari ikizere ku baturage ayoboye kiganisha ku mutekano. Mbere yo kurira indege agana i Kinshasa ku mugoroba w'uyu wa kabiri, abana bahoze mu mitwe y'inyeshyamba kuri ubu bakaba baterwa inkunga na UNICEF, bamuririmbiye kandi bamwereka imikino imumenyesha ko iryo shami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana ryabafashije kubakura mu mitwe y'abarwanyi, kandi ibiro bya UNICEF mu ntara ya Kivu ya Ruguru bikaba bikomeje kuberekeza mu bikorwa byo kubarinda ihungabana. Igoma, Musafiri Murope Mustafa Kemal, Ijwi ry'Amerika.
Ibujumbura mu Burundi kuri uyu wa mbere humvikanye amasasu menshi n'amagrenade mu makaritsiye atandukanye y'ico gisagara. Umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka adufitiye inkuru irambuye.
Mu kiganiro ku bamenyesha makuru, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye yashikirije ko ibikorwa by'iterabwoba byatanguye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Amagrenade abiri aterwa muri zone Ngagara na zone Kamenge. Kuva ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere humvikanye amagrenade mu duce twinshi tw'igisagara cya Bujumbura. Umuntu umwe yaritavye Imana, abandi benshi barakomereka. Pierre Nkurikiye ashikiriza ko inkozi y'ikibimwe yahasize ubuzima, abatari bake barahagarikwa. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yemeza ko abadurumbanije umutekano bari bafise intumbero yo kwereka umunyamabanga mukuru wa ONU yari mu rugendo mu Burundi ko atamutekano hari. Pierre Nkurikiye asigura ko byashikirijwe na bamwe mu bafashwe ubu bariko barabazwa.
Muri rusangi igihe uwo mushitsi yari ngaha mu gihugu cy'u Burundi, umutekano wari wifashe neza mu gihugu cyose, kiretse ngaha i Bujumbura hagiye haribonekeza ubukozi bw'ikibi. Ubwo nabwo ababukoze benshi mu bafashwe bakaba baravuze yuko bari babugize kugira ngo uwo mushitsi w'iteka yumve yuko atamutekano uri ngaha mu gihugu, maze ngo haze haheze hafatwe ingingo zoborohereza. Ivyo nonekaye rero kuva uwo mushitsi atarashika ejo, vyononekaye guhera isaha zibiri z'igitondo gushika uno munsi gihe cy'isaha zitatu n'ibi bikurikira. Amagrenade 12 yaratewe yica abantu babiri, abantu 20 nabo barakomereka, harimwo 10 bababaye cyane. Muri abo rero bakomeretse harimwo n'umusirikare umwe w'igihugu yakomeretse bukebuke. Inkozi y'ikibi imwe muri abo bariko baratera amagrenade yarishwe, hanyuma 17 nabo bari kumwe barahagarikwa n'abajejwe umutekano. Amagrenade 3 yari agiye guterwa nayo nyene yarashobye gufatwa atarategwa.
Uwavugira ubushikiranganje bw'umutekano n'igipolisi cy'u Burundi yanashize habona itangazo ryo guhamagarira abanyamahanga ba mu Burundi kwitaba rusansuma guhimirije kugira badafise byangombwa babironswe.
Abantu bose na cyane cyane abanyamahanga baba ngaha mu Burundi canke baba bahaciye ko ubushikiranganje bw'umutekano bwabateguriye rusasuma, iyo nayo ikaba izogirwa kugira ngo abo bantu baroswe ikarata nshasha zibaranga zikozwe mu buryo bwa none, zimwe bita carte biometrique pour étranger. Ubwo rusasuma rero ruzotangura itariki imwe y'ukwezi kwa gatatu gushika itariki 30 z'ukwezi kwa kane uno mwaka w'ibihumbi 2016, rukazoba iminsi yose guhera saa 2 gushika saa 10 rukazobera muri komisariya nkuru ya PAF.
Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi hamwe n'ubushikiranganje bw'umutekano arahumuriza abanyamahanga baba mu Burundi ko atari uruhigi rugiye kubakorwa ko. Pierre Nkurikiye asigura ko ari kugira babandanye baba ku butaka bw'u Burundi bisunze amategeko. I Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Vero shama goti ndakubwira ico nagutumiye. Urabona ko mu ntaye icese heruka natsinzwe.
Icese?
Kandi ahanini byatewe na bijya bintu wavuze.
Ariko navuze byo dami.
Yego.
Kandi urazi ko rijya tonga ari rya rugata. Wapfuye kubyike baragusa kubera yari yahunze.
Ndabizi ko ari iryiwe. Ariko wowe ndaguha amafaranga ushaka yose.
Yemwe.
Naho ushaka inka ni yayo ndazi gukubitira. Ariko mu rubanza rukurikira uzohindura ibyo wavuze.
Kare. Bijya bintu ntavyo nobanga ishobora guhindura.
Ukuri ko
naho woraramwo.
Yo.
Mbe warumvise ko bandahije akarenga kabiri kose.
Yego.
ndarahira mama, ndarahira umwana wanje, gushika naho ndahira nimbwa yanje. Oya.
Kandi we sinzi uko wabaye?
Nabaye gute.
Indahiro mbi ntigwaza mu nda wa mugabo.
Bashahu.
Urababwira ko wari wihenze. None we ntumva yuko utarahiye nabe atasubira umwana.
Ha? Damiano ndakubwiye. Cewe ndumushinga ntaye nkaba nicabona muri rya rubanze.
Yego.
Naho wompi nkazuzu yakabande. Sishobora kurenga ku ndahiro.
Oyasha.
Ushaka nikure ku buntu. Abantu bose bambone nk'imaramare. Banjire umuke. Ahari umugabo hasigara umugayo. Hejuri ya maronko kadamia. Sha. Nzovukuri shake nakuzire. Nuzobona imba yanjye azovuga ati ndabonye imba y'umugabo.
Ako nakama mutewe na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground kumfashanyo ya leta zunze umwe za America mu mugambi Burundi bwacu kazoza kacu.
Shuti turi kumwe turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu, ariko mbere yuko dusezeranaho reka Aloys Bigirimana atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mu makuru twabashikirije ku Buganda, ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungoni bijejwe gateka kazi na muntu biriyamiriza ubwicanyi n'ibikorwa byo guhungabanya agateka ka muntu byabaye mu ndwi irangiye mu matora y'umukuru w'igihugu mu Buganda. Ivyo biro bimensha kandi ko bigihagaritswe umutima n'ukuntu ibintu byifashe muri ico gihugu inyuma y'ayo matora. Abagenderezi bawo ni mu by'agateka ka muntu bamensha ko abantu babiri bishwe muri ico gihe cy'amatora, mu gihe igipolisi cy'u Buganda cariko kiraburizamwo imyigaragambyo y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Buganda mu ndwi iheze. Kuri aya makuru nyine y'agateka kazi na muntu, ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu Amnesty International imensha ko ibijyanye n'agateka ka muntu byabaye nabi cyane mu mwaka uheze w'2015. Intambara ibera mu gihugu cya Syria niza mu kibanza cya mbere mu biriko birabangamira agateka ka muntu ku isi nzima, nk'uko bishikirizwa n'umunyamabanga mukuru wa Amnesty International azwi ku izina rya Salil Shetty. Ariko naho biruko iyo raporo irashima ko habaye ugutera intambwe muri uyu mwaka w'2015 urangiye. Ishyirahamwe rirashimishwa n'irekurwa ry'abamenyeshamakuru batatu bakorera ikinyamakuru Al Jazeera bari bafungiwe muri Misiri barekuwe, hamwe n'iyugururwa rya sentare mpuzamakungu izotoza ku bwicanyi bubera mu ntara ya Cisjordani na Gaza. Kumugabane wa Buraya, mushiramwe abiri hakurikiranira hafi y'impunzi ntabimukira ku isi amesha ko ibitigiri by'abantu bahunga intambara n'ubwicanyi byiyongereye uyu mwaka. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi ku isi ya SRL rimesha ko mu byigwa ryagize byasanze igitigiri kinini cy'impunzi ziriko zisaba ubuhungiro kigizwe n'abanyasiriya, hakakurikira abo muri Afghanistan hamwe n'abo mu gihugu cya Iraq. Abantu barenga miliyoni b'impunzi n'abimukira bahunga intambara n'ubukene muri Syria n'ahandi bahunze mu mwaka wa 2015 uheze. Benshi muri bo baciye muri Turukiya imbere yo gushika mu Bugiriki. Hano muri Amerika naho bamwe mu bashinga amateka ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamesha ko bafise amakenga ko vyo kuri igihugu cy'u Burusiya kigiye gushira mu ngiro umugambi byihaye wo guhagarika intambara mu gihugu cya Syria. Igihe yariko yishura ku bibazo by'abashinga amateka ba Amerika ejo ku munsi wa kabiri, sekretere wa leta ya Amerika John Kerry yarabajijwe ibibazo ku Burusiya, abazwa ko by'ukuri Burusiya bugiye guhagarika ibitero bugira kuri Syria, ibitero bitumbereye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Syria aho gutumbera kubakora ibikorwa by'iterabwoba. Aloys Bigirimana turasubira igihe cy'isahimwe.
Shuti twari kumwe igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo naha kirangiriye. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi, nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Uwashize hamwe ibi biganiro ni Fatuma Alimasi Kalala, amakuru mwagejweho na Aloys Bigirimana, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edirwema. Mukomeze mugire umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.